nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
ndabaramukije njuti na mwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe tubayikaze murano makuru mu kirundi twabateguriye kuri igenekezo rya 2009 myandagaro umwaka no 2023 naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umuhari M23 wanyareta ya Republika ya Ntaro irusange ya Kongo ugiye gufatirwa izindi ngingo kugira ugondozwe wemere gushira ibigwanisho hasi no kugarukana amahoro muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo byamenyeshejwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa mbere inyuma y'urugendo yagize mu gihugu cya Republika iharanira Intwaro Rusange ya Kongo impande zose z'ubuzima bw'igihugu zegwa n'amasezerano y'Arusha ngo nizihaguruke ziyasubize umutamana bishikirwa n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi Sefor Arusha mu gihe kuri wa mbere haraye hibutswe imyaka 23 ayo masezerano atewe ko igikomo y'Arusha mu gihugu cya Tanzania muravyumva mu kanya murano makuru nayo umugambi wo gutunganya igisagara cha Bujumbura biti ntumbero canke ihangiro nkuko byashikirijwe n'umushyirangano w'inyubako Diodone Dukundane ngo nta kindi ugamije atari ukunyaga amatongo n'ibibanza by'abanyagihugu biri mu gisagara cha Bujumbura bishikizwa n'umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega mu kanya idonido ryano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndongeye kubaramutsa nkuko duherereye kubabwira hagiye kuzofatwa mu minsi iri imbere izindi ngingo kugira umuhari M23 wemereye gushira ibigwanisho hasi no kugarukana amahoro muri Repubulika iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ivyo vyashikirijwe kuri no wa mbere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye inyuma y'urugendo yagize muri ico gihugu ca Kongo havuga ko izo ngingo zizofundikwa mu nama y'akarere kubijanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu Tegayomi umukuru w'igihugu cyo Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe muri kino gihe aramutswa akarere ka Afrika y'ubuseruko
Dallo Nord Kivu au le contingent burundais au Kivu c'est toujours dans ce sens de conviction il n'y a pas eu d'affrontement hier entre les groupes
Buraru ko by'intara ya Kivu ari ingabo zo Burundi ni muri vya bindi byo kwiyumvira icanke biriya nta ntambara z'ukuri zigeze zihaba hagati y'abasirikare b'abarundi n'ingabo za Kongo mugabo turagerageza kubagondoza nibaza ko n'akarere cyo kimwe n'abasirikare b'ibindi bihugu nabo nyine bari bakwiye gukora uko igihe tuzohura tuzogerageza kurabira hamwe ingingo nshasha zibereye zitwofata tukanisunga twese kuko twarumvikanye ko tudashobora kwemera ko hari akazi gakora icyo kishaka bose atanumwe avuyemo bategereza gukurikiza ibyavuye mu masezerano icyo nshobora kuvuga ubu sakanya ko kuvuga ko ingabo z'akarere zikwiye kwirukanwa kuko ataco ziriko zirakora mwibuke ko mu ntango atantumbere yari ihariyo n'umuhari M23 igihe tuzohura niho tuzofata ingingo zozanka nawe azoba yerekanye aho hagaze ariko uyu munsi ntabyo twovuga nibaza ko inyishu izobonekera mu nama y'imirice
mais aujourd'hui on ne peut pas le dire je pense que dans le sommet la réponse sera toujours là
amakuru twateguriye tubanda n'inzi mu gisata cha politique umugambwe CNDD-FDD warasubije inyuma cyane ingingo zijanye n'amahoro no kunywanisha abarundi nkuko zari zitegekanijwe mu masezerano ya Arusha niko bibonwa n'urunani ko batavuga rumwe na leta Sefor Arusha mu gihe ku munsi wa mbere uheze no kuvuga ejo hahise hariko hibukwa imyaka 23 ayo masezerano atewe ko igikumu ku bwa Frederico bamvuga inyumvira arongoye urunani rwa politike Sefor Arusha umugambwe CNDD-FDD usanzwe wagirizwa ibyaha bitandukanye mu Burundi ntibari gushobora gushira mu ngiro ingingo zijanye no gusubiza hamwe utuhitamwo kwikunda mu kibanza cha Kazoza ku Burundi bamvuga inyumvira gahamagarya begwa nayo masezerano bose guhaguruka agasubizwa agateka n'umutamana tumutege yompi
muri sefora Arusha ngene tubona amasezerano turacyafata yuko wari umushinge zwe kugendera uyu munsi rero twebwe turakirana kugyanga amasezerano agaruke burya mu bisanzwe uretse igikwazo cya CVE rubona ko aho kujya mu ngiro cyasubiye ibuti kubera ko ingene twiyumvira kiriya gihe twiyumvira ko ibibi byomenyekana hanyuma n'ababikoze bakamenyekana ari uwakoze ibibi by'agahomera buntu umwaka akakurikirana na sentare mpuzamakungu ari uwagize ibyaha bishobora guterwa umuti n'uburu n'aba sentare z'u Burundi bigaterwa umuti na sentare z'u Burundi uko niko twebwe twabibona mugabo CNDD-FDD de imaze gushika ikabona yuko bashobora gufatwa n'ibyo byaha by'intambara n'ibiki bavuze bati reka iyo nzira tuyihebe twigire mu byo kure kuriranira byo bituma uyu munsi uravye iyo CVL iri kurakora ashobora gukora no kumenya ukuri urumva ni ikintu cy'imashini cya CNDD-FDD kuko ayo masezerano sayabanye politiki n'amasezerano kugira neza abanyagihugu kuko rero tutumva n'ingene uyu munsi abanyagihugu umenga ntibabyitaba neza cyangwa se ndabizi ko ari uko bamerewe nabi ariko nibaza ko ariyo nzira yofasha kugira ngo by'ukuri abarundi basubire ku nzira y'amahoro kuko inzira CNDD-FDD yaducanyemo nta n'umwe atabona ko ari inzira idashika uravye ifaranga rigeze uravye ibibazo bigeze by'ubukene ibibazo by'ubwoba ibibazo byo kubura iyo baje ibibazo by'uko nabwo n'urwaruka rutera ruguma ruhunga igihugu byose byerekana yuko ahanini mu Burundi atamahoro twavuga ngo ahari hanyuma tugaruke dusiguriranira Abarundi tugarye kuri ayo masezerano maze bwo gutegetse urumura tujyane ibyo byo gukazi buve kuko agize iminsi abivuga cyane yarabivuze mushikiranganje wa mbere bahanura kigerageza mu amatware abanyagihugu bati yabe bagumuka kuko ibyo byanditse mu masezerano mu cyo twakwita Declaration Universelle des Droits de l'Homme ni kuvuga yasinywe mu 1948 mu Bufaransa aravuga neza mu gace ka gatatu k'intangamarara ati yamara mwa batware mwe gerageza mwirinde takateka kazi na muntu kugira ngo ntimuze gutuma abanyagihugu bagumuka ubu rero niba atashaka kwisubira ko niyo maherezo
ubushikanganje bwo butungane bwatunganije kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 2029 myandagara mu bihero rya Rumonge umunsi wo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe Nelson Mandela usanzwe uhimbaza uko umwaka utashe ku igenekezo rya 18 mu Kakaro mu ishyirahamwe Rukirisuri rwanye isinzikarizwa buzima ryakiremwa muntu akate Burundi bavuga ko uyu munsi uhimbajwe mu Burundi mu gihe abanyororo batorohewe mu mabohero atandukanye yo mu Burundi bamwe mbere bakahasiga ubuzima kubera bataronswa uburenganzira bahabwa n'amategeko Anita Gateretse umuhuza bikogwa muri iryo shirahamwe asaba abajejwe ubutungane kubahiriza agateka k'abanyororo kuko nabo ari abantu nk'abandi kandi atanumwe iyo kwibaza akatsuzu kwigera aja mu kibanza kiri mu ibohero kuko gifatwa nk'ibitaro canke ibindi bibanza bitandukanye atawo kwirengagiza ko nawe nyine atohavashikirwa ngo agere muri ivyo bibanza
kuri uno munsi hageze ishyirahamwe ya Kat Burundi hari ibibazo ikunda kuvuga biri mu mabohero y'i Burundi iragaruka ku mwitwaro kujyanye n'abanyororo benshi aho tubona abanyororo barenga 1,200 ku bibanza bitarenga 400,000 birenga gato muri abo benshi bakaba bataracirwa imanza tukaba tubona yuko ubutungane bw'umunsi ibibazo bijyanye n'uko amadosiye y'abanyororo anyaruka hari ibibazo byo gufungurirwa aho tubona kenshi ibintu byo kubinjya byisubiriza hari ibibazo byo kutaronka ubuvuzi hari ibibazo bijanye n'isuku hari ibibazo by'amabohero adatunganije neza hakaba n'ibibazo bijanye no guhohotera abanyororo biriko biragaruka hamwe hamwe kandi tukanabivuga tukabazwa nuko niyo tubivuze tutabona ingingo zirashe ubushikiranganje bw'ubutungane bwafashe turagaruka nko kibazo cy'userukira abandi yitwa Atibu Jafet mu bihero rya Gitega yica agakiza no munsi ugeze haizi iminsi ine gusa hari umunyororo Ndororo yasize ubuzima mu ibohero rya Gitega kubera kudafatwa neza aho mu procureur w'Igitega yifashe Minenegwe agateba akaburu ubuzima ico ni kintu kibabaje kandi tugasaba dushimitse yuko ubushikiranganje bwo butungane bwogira amatohoza kuvyekeye urupfu rw'uwo munyororo yitwa Shugwe Ry'Imana hama bagashobora guhana abafise uruhara muri ivyo vyose kuko ntivyumvikana ko umunyororo agwaye asaba uruhusha ntashobore kwivuza mbere tugasaba ko no kumfunyishe zabagiye ziraba muri ubwo buryo twabivuze mu mabohero mpimba Gitega ingozi twagiye turumva abanyororo bafa muri ubwo buryo kubera kutaronka ubufasha yuko abagize baragira uruhara bahanwa kugira ngo icyo cyaha ntigisubire kwisubiriza tugasaba rero yuko haba ikurikizo ry'amategeko agenga amabohero kugira ngo ubuzima bw'abanyororo ntibubabangamirwe kuko bagumara abantu bafise uburenganzira n'ubuntu.
Wakaba yari Anita Gateretse umuhuzabikorwa mw'ishyirahamwe Akati Burundi. Tumira mate tuje tubandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
amakuru twabateguye tubandanize mu gisata cy'imibano mu gisagara cya Bujumbura aho umugambwe MS tutavuga rumwe na leta uteye ivyatsi umugambi wo gutunganya igisagara vision canke intumbero canke ihangiro byashikirwe n'umushikiranganyi mu byaje rwa harimwe inyubako ibyo biri mu itangazo umugambwe washize habona kuri uyu wa kabiri aho ushikiriza ko uwo mugambi atakindi utumbereye atari kwiha amatongo no kunyaga ibibanza by'abanyagihugu biri mu gisagara cya Bujumbura. Ibikuru bikuru biri muri iryo tangazo tubibaze mugenzi wacu Karine Dusabe.
Muri iryo tangazo umugambi MSD uriyamiriza umugambi wo kwagura igisagara nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji Dieudonné Dukundane mu byo jejwe harimo inyubako. Umugambwe MSD ukabona ko ari ngendo y'umugambwe uri ku butegetsi bwo kunyaga abanyagihugu. Muri iryo tangazo uwo mugambwe wemeza ko uwo mugambi watangwe gushigwaho mu mwaka w'1983 gushira 1984 ko atari umugambi wazanywe n'uwo mugambwe CNDD FDD. Umugambwe MSD ukemeza ko leta ataburyo buhagije ifise bwo gushira mu ngiro uwo mugambi wo kubaka igisagara kandi ko abanyagihugu batagishijwe inama kubijanye n'uwo mugambi. Muri iryo tangazo nyene MSD yerekana ingene abantu baba mu makartie ari kure y'igisagara ari bo begwa n'ico kibazo kandi basanzwe kenshi ari abanyagihugu babonye ubutaka babuhawe na basokuruza babo bakabona ko umugambwe CNDD FDD ushaka kubanyaga utwabo. Umugambwe MSD usoze iryo tangazo uhamagarira abafisi ibibanza byo kubakamwo mu gisagara ko batohirahira ngo bitabira kamo kumushikiranganje mu byajejwe arimo inyubako.
Arakoze Karine Dusabe na yuburamatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwa nayo aragabisha abikika mukiza mu kugura amatongo y'abantu nikora yabishikirije kuri uyu wa mbere mu nama yagiranye n'abanyagihugu ba komine Muyinga mu ntumbero yo kwishura ibibazo bibangamiye abanyagihugu kubwabura amatari Barutwa nayo ngo bagura bene ayo matongo babiteze umutego kuko hamwe umukenyezi wagurishije azomwitura mu ngorane zo kutagira aho kubita agafuni azoca amusubiza iryo tongo. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunziman.
Ingendo yo kugura imigwazo canke kugura burundu amatongo yaba naho nikora yibonekeza mu batware bene mu badandaza bamwe bamwe ngo itegerezwa guhagarara mu maguru masha. Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo akaba yabishikirije kuri wa mbere mu nama yagiranye n'abanyagihugu muri komine Muyinga mu ntumbero yo gutanga inyishu ku bibazo bimwe bimwe by'abanyagihugu kubwiwe umugwazo canke kugura itongo rya naho nikora ngo bikwega indyane hagati yabubakanye.
Kuri mira hakato yishura yose ya mali nakazi kawo mutoki marira hakari kiongezo nivyo bizani nga
uwa mutegeti amenyesha ko mu ngorane ziri mu miryango mu ntara ya Muyinga hari kutumvikana hagati y'abubakanye biturutse ku mugabo bishika akihagira itongo akagurisha umukenyezi wiwe atabizi.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye ni naha nyene duciye dusozerera ano makuru twabateguriye nshimire mwe mwese mwari muyateze yompi bonfisi diongere nayo ndayabashikiza ndabasezere ndabipfuriza kuraniko mu byanyu no mu banyu na gahwana.